Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nshuti bagenzi muteze amatwi muri kano kanya kaze mu kiganiro ya gatwa bateguriye kuri uno munsi. Jewe nkaba ndi Alexander Bizimana ngiye kukibazomera. Duhere mu nkambi ya Rusenda aho umusitaneri w'iyo nkambi umushingantahe Didier Numbi wa Numbi yafashe ingingo yo guhagarika ibirabo byose bikorera mpande y'isoko ya Gatunguru ya mbere ku mpamvu yuko ibyo birabo bidakwije amategeko y'isuku, ati byongeye nibigira n'utuzu twa sugumwe. Amazi y'imvura arakomeza guteza ingorane muri komine ya Fizi cyo kimwe no mu kiyaga cya Rusizi. Rusehaba ni hayo mu nkambi ya Rusenda irateje ikibazo n'ingene yunguruza abagwayi ibakura mu nkambi batwara ku bitaro bikuru by'iyungururizo bya Nundu gushika naho inyura mu ishyamba kugira ngo ikize ubuzima bw'abagwayi. Inkuru ya mugenzi wacu Thomson Unji tukaba twayisomewe mu Kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Imiduga myinshi yabuze inzira gushika ubu. Uruzi Sanza rwaruzuye rurarenga inkombe ruca rusambura inzu zitatu Ikenya Kangeta hamwe n'izindi mirongo ine zisigaye zimeze nabi. Abanyonzi b'amapikipiki bariha amafaranga y'amakongomani 5,000 kugira babajaburire amapikipiki yabo. Ingenzi nazo zitanga amafaranga y'amakongomani 2,000 kugira bazijabukane bazihetse mu mugongo. Urwaruka rw'Isanza n'Inundu nigo rujabura abantu kubera amazi ari menshi. Mumenya yuko isanurwa ryihuta ry'ikiraro cyo ku ruzi Sanza izoba inyishu kuri Rusehabaniha itwara impunzi z'Abarundi n'abandi bagwayi hamwe n'abakoresha ibarabara ry'igihugu inomero 5.
Tukiri kuri ibyo by'imvura mwisange havugwa ko abantu bagera kuri 2 bamaze kubihitanira mu buzima. Amazu agera ku 200 aramaze kubomoka guhera mu ntango z'ukwezi kwa 4. Inkuru ya mugenzi wacu Jafari bya Dunia tukaba twayisomeye mu Kirundi na Pacifique Munezero.
Muribo umwigeme yababa imyaka 14 yaratwawe ku munsi wejo aho yariko ariyogera mu ruzi. Umuryango w'umuhisi n'ababanyi bakaba bazindutse barondeza ikiziga cy'uwabo ariko bakaba batashoboye kukironka. Kubw'urongoye ico gisagara ca Sange avuga ko kandi ko umugabo w'imyaka 45 nawe nyene yatwawe n'amazi y'ugo ruzi mu ntango za kuno kwezi ndamukiza tugiye kurangiza. Kimwe no mu bisagara vya Kabondo kiriba aho inzu zirenga 100 zabomotse mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Mu ntango za kuno kwezi inzu zirenga 200 arizo zimaze guhitananwa n'amazi yakuzi kiriba.
Turangirize Bukavu aho guhera kuri uyu wa kabiri Kinshasa hatangujwe inama hagati y'ibihugu bitatu bigize ibiyaga binini, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda hamwe n'u Burundi, bariko bigira hamwe ku bijyanye n'ingene botunganya ikiyaga cya Rusizi. Inkuru ya bagenzi bacu Giseline Manirakiza hamwe na Joyce Kalumuna.
Intumbero y'ivyo bikogwa ni kwiweza ubutunzi burikiye mu kiyaya cya Ruzizi hamwe n'ibibazo bikenewe gutorerwa inyishu mu gufasha guteza imbere ibikogwa by'uburimyi muri cyo kiyaya gihuje igihugu cy'u Rwanda, u Burundi na Kongo. Hakaba hamaze gutoranywa ibikenewe nyamukuru ku batuye aho nk'umuceri, ibigori, imyumbati hamwe n'ibiharage. Ivyo bigasabwa guhabwa agaciro. Kuwaserukiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buramatari w'intara ya Kivu Claude Nyamugabo, kuri we vyongeye no gushiramwo muri uwo mugambi izindi nzira zo guhanahana makuru kugira ngo abenegihugu bo mu ivyo bihugu bitatu vyegwa bashobore kuronka makuru y'ivyo bikogwa uko bibandanya. Mwomenya ko igikogwa cyo kwiheza ivyo vyose bitegekanijwe mu nzira iramye bizofasha mu kwerekana ukuntu ibikogwa bizogenda bivanye n'intumbero yavyo kandi mu mwanya ugenewe. Justine Manirakiza ibukavu mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Nino ngaha turangirije ikiganiro twari twabateguriye kuri uno munsi. Ikiganiro mutegurirwa na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jack Kaora. Jewe nariko ndakibasomera ndi Alexandre Bizimana, na ubutaha.